Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Signorine Nijimbere.
Sangwe kaze namwiriwe nshuti namwe bakunzi ba Radio Inzamba gateka kawe mu makuru yo kuri uyu munsi wa gatanu igenekerezo rya 2007 umwaka w'ibihumbi bibiri na 2023 ayo twabateguriye nayo tuyahera ku ngingo nkuru zikurikira. Amatohoza yarayatanguye gukogwa kuvyaraye bishikirijwe n'umukenyezi asanzwe ari umunyamabanga ku ishuri rise Christo Roi ryo kumushasha mu ntara ya Gitega kumuyobozi w'iryo shure yoba ashurashuza abana ajejwe kurera, ariko bamwe babona ko hoba hari umugambi wo gukingira uwo muyobozi w'ishure nkuko muza kuvyumva. Mu bijanye n'ubutungane urongoye parike ya Rutana hamwe n'uwahora arongoye igendereza muri iyo ntara bariko barakurikiranwa n'ubutungane bwo muri iyo ntara, bagirizwa guhohotera umuntu mu kwezi kw'icenda k'umwaka uheze no kutamutabara. Imyidogo nayo ni myinshi mu mpunzi z'abarundi ziri mu ikambi y'Inyarugusu mu gihugu cya Tanzania. Imvo n'iyugagwa rya farumasi y'umurundi bahora baguriramo imiti mu gihe bagwaye. Imiti yari muri iyo farumasi ikaba yarapakiwe kuri uyu wa kabiri uheze n'igipolisi cya Tanzania. Kaze mwese,
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa mwese, duhere mu gisata c'indero. Inzego zitandukanye zo mu ntara ya Gitega bazindutse bakora amatohoza ku vyaraye bishikirijwe n'umukenyezi asanzwe n'umunyamabanga ku ishure rise Christo Roi ryo kumushasha k'umuyobozi w'iryo shure yoba ashurashuza abana ajejwe kurera. Icateye amakenga bamwe mu bigisha nuko abandi bose basambishirijwe ku ishure, ariko umukenyezi akajanwa mu biro vy'igendereza Gitega. Bamwe bakabona ko hoba hari umugambi wo gukingira ikibabo umuyobozi. Nkuru twateguriwe na Bonfils Niyongere.
Uwo mukenyezi yajanywe kubarizwa mu biro vy'iperereza Igitega azwi ku izina rya Emiliene, akaba ari umunyamabanga wo kuri iryo shuri rya Christo Roi, Kristo Mwami mu rurimi rw'Ikirundi, riri Igitega muri karitiye ya Mushasha. Mu nama yakoreshejwe n'abashikiranganji batatu, umushikiranganji w'indero wo kumenyesha amakuru n'uw'inyubako yabereye ku ishuri ry'ubuvuzi Igitega kuri uyu wa kane, uwo mukenyezi yarashengeje imbere y'abo batware umuyobozi w'ishure Christo Roi Laurent Ntakaruti Imana asanzwe ari n'umusaseredoti, akaba yamwagirije gushurashuza abana b'abigeme biga kuri iryo shure. Ivyo navyo akaba ataho bitaniye no kugoba izajejwe kuragira.
Bibaye igihe kirekire dusemerera abavyeyi twese tuta abana bangana n'abarezwe ngaho turereye igihugu no mu biro harajimaje kwaderite imatera akugara generatinze ndafata ingingo nti asira gufata umwana ngaje ndafata inkoni. Mwijoro habaye abana b'abakobwa abavyeyi baritwaye bakana abana kana batelefona birukamengo ingoro. Ibyo murazi yuko bigoye gufata umuntu.
Twaba turiko turera gute, turiko twica abana bacu.
Kandi musekete ngaho igitego ufite ikintu barakwirukako jewe aho ndi nguma nirukako kuko nguma mbuze ibintu biriko birahabera jewe mvuga ko vyinshi nico gituma nariko ndasaba nti mumpeoza.
Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu haciye hatanguzwa amatohoza, aho habajijwe bamwe mu bakozi bo kuri iryo shure hamwe na komite nshingwashure. Abaje gukora amatohoza ni umuyobozi w'indero mu ntara ya Gitega, umuyobozi w'indero muri komine Gitega, hamwe n'abakozi ba diyoseze nkuru ya Gitega barongowe na vikeri mukuru wa diyoseze. Abakozi b'iperereza bagiye barahaca ku mwanya nk'uko amakuru ava i Gitega abandanya vyemeza. Icateye amakenga bamwe mu bigisha no kubona abandi bose basambishijwe kuri iryo shure, ariko uwo mukenyezi Emiliene asanzwe ari umunyamabanga kuri iryo shure agaca ajanwa wenyine mu iperereza. Abo bigisha bagatinya ko agirwa ko iterabwoba mu ntumbero yo guhovya amatohoza no gukingira ikibaba umuyobozi yagirizwa ko yoba ashurashuza abana b'abigeme biga kuri iryo shure. Ibyo bakabivuga bisunze ko hashobora gukoreshwa imvo za politiki politike na cyane cyane ko Emilienne yashengeje uwo muyobozi asanzwe atari umunywanyi w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD hadi nzamba gateka kawe ntitwashoboye kuronka kuri telefone abarongo biperereza mu ntara ya Gitega ngo batange umuco kuri iryo hagarikwa ry'uwo mukenyezi na rijya uwagirijwe icaha acidegembye
Bonfisi niongere arakenuye tukiri muri iyo ntara nyene ya Gitega imidogo nayo ni myinshi mu bavyeyi b'abanyeshuri bo kwishura ritoya rya Nkanda muri commune Bugendana ni ntara ya Gitega injya zitangwa n'ishirahamwe mpuzamakungu gita ibifungurwa kugira zigaburire abo bana zimaze iminsi zinyuruzwa n'abarongoye iryo shuri ingaruka mbi zigaca zigaragara kuri abo banyeshuri inkuru tubaza Josephine Jones Nkunzimana
amakuru dukura muri commune Bugendana amenyesha ko umuyobozi w'ishuri ritoya rya Nkanda Jean Baptiste nziza yanyuruje ikarato zitanu z'amavuta n'imifuka y'ifarini y'ibigori byatanzwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu gita ibifungurwa PAM yavyivye afadikanije n'umwigisha banje tuyaga Jean Paul ajejwe ububiko bw'ibyo bifungurwa abo bose uko ari babiri bahaye ibyo bifungurwa bivye urongoye imbonerakure ku mutumba Nkanda yitwa Théophile kugira bigurishe uyo nawe amaze kubigurisha baciye baja mu byo kugabura amafaranga mu nyuma baza kutumvikana kubera ibihumbi mirongo ibiri byari bisigaye bagiharira igipolisi caciye kihashika kirafata ibyo bifungurwa vyibwe umuyobozi w'ishuri yaciye ahagarikwa afungirwa mu gashwi igipolisi bikiba uwo mwigisha nawe ajejwe ububiko yaciye ahunga inyuma y'iminsi ariko aragaruka uwo co kimwe na Théophile arongoye imbonerakure baridegembye isoko rya Radio Inzamba gateka kawe ribandanya ritubwira ko atari ubwa mbere ibifungurwa byagenewe abanyeshuri vyibwa ingaruka mbi rero ngo abana barashobora kumara iminsi ibiri cyangwa itatu badafunguye abandi bana bagaheba amashuri ivyo bikaba bibabaza cyane ababyeyi b'abana kuri ico kibazo Radio Inzamba gateka kawe twagerageze kurondera kuri telefone komisari w'igipolisi muri komine Bugendana atubwire aho iyo dosiye yo bigeze ariko telefone yiwe yari mu kibanza ca kure
tukiri muri ico gisata nyene abanyeshuri nabo bashika amajana atatu nibo baheze ishure muri komine ya Mwakiro y'intara ya Muyinga mu gice ca mbere c'umwaka w'ishure w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ushira w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu nk'uko amakuru ava mu ntwaro muri komine Mwakiro avyemeza musitanteri wa komine Mwakiro Joseline Baranyanka akavuga ko intwaro ifadikanije n'abajejwe indero muri komine bagiye guhagurukira ico kibazo c'abana baheba ishure ni inkuru ya Francine Kanyange
ico kibazo c'abana bahebe ishure sigishasha muri komine Mwakiro eka no mu ntara yose ya Muyinga Musitanteri Josine Baranyanka arongoye komine Mwakiro aremeza ko mu gice cya mbere cy'uyu mwaka w'ishure hahebye abana amajana atatu akavuga ko ari kimwe mu bimura gishinga
amashuri ari menshi aho kizo twaba dushimikira ibi byaba amajana atatu ibyo navyo rero twaragerageje kwicara n'abagize komite y'urugemo bose ishinzwe umutekano turabica hirya no hino ndetse turanavugana n'abayobozi bari kumwe n'abatware turabica hirya no hino ubu rero turafise ingingo yafashwe yo gukurikirana abo bana baheba tukamenya n'ikitumye baheba
buramatari w'intara ya Muyinga Jean Claude barutwa nayo amenyesha ko indero ari umushinge w'iterambere kwari ukwamiza ko ihimiriza ku kamaro k'ishure ikibazo cy'abana baheba ishure cyarananiranye gutorega umuti haraciye imyaka itari mike umwaka w'ishure waraye urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ushira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri abana barenga ku bihumbi cumi n'umunani nibo bahebye ishure mu ntara ya Muyinga nk'uko amakuru ava mu gisata c'indero muri iyo ntara vyemeza
Inzamba
turabandanye n'amakuru twabateguriye umushikiranganje wa mbere Gervain Ndirakobuca hamagarira umukuru w'igisagara cha Bujumbura gutorera umuti ibibazo bihanze komine Mukaza ije yabishikirije kuri uno wa kane mu nama yagiranye n'abanyagihugu bo muri iyo komine mu bibazo bamutuye hakaba harimo ikibazo kijanye na koperative Sangwe ubu isa n'igoyagoya ni inkuru ya mugenzi wacu Eddie Claude nini nahazwe
muri iyo nama yahuje abanyagihugu bo muri komine Mukaza n'umushikiranganje wa mbere abanyagihugu barerekanye ibibazo yo komine ifise bakavuga ahanini ko biterwa na musitanteri w'iyo komine Renovasi ndayihebura asa n'uko yihungiye ko amabanga yose muri bimwe mu bibazo byashikirijwe muri iyo nama harimo ikijanye na koperative Sangwe isa n'uko icumbagira biturutse ku kutaja inama n'ingingo Renovasi ndayihebura wasa n'uwakumiriye inama manuzwa jambo ya komine Mukaza
kwa birembe ya koperative ifise ibibazo bivuye yo kubanywanye ubwabo bwa kabiri ibibazo rimwe na rimwe bigaterwa n'inzego z'intwaro ama ubwa gatatu hariho igihe ziterwa n'abajejwe imigambo imigambo ku mitungo abaronga imigambo ku mitungo ibyo bigatuma rero inzego z'abakozi idasanzwe ibikorwa byayo rimwe na rimwe bigahungabana
izo sukurusukuru rero zaratumye hibonekeza ingeso muri iyi myaka ibiri iheze yerekanye ko nyakubahwa Musitanteri wa Mukaza yitoranye wenyine birango ya makonsiritasiyo mwavuga usanga yakoze wenyine yaheza ngo mwahera polo biro icyo itarakora ibyo byatumye haba intwari itabereye mu makaritsiye ya Mwamba
umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca akaba yishyuye abari aho ko ibibazo biri mu makoperative vyotoregwa umuti muri koperative ntibije mu butungane kuko byo hava bica intege abanywanyi umushikiranganji wa mbere akaba yemera ko umwotsi uri kurafumba muri komine Mukaza
Imbora nizo makoperative zikurikirana kuhabi zitore ishu zikarabaza nebo icyo bivuze ubije kimwe arakaze mu makoperative urafite ejo urafite ejo wategereza guhamagara abarongoye koperative ubashimira ko ikoperative izatera imbere ubujejwe intwara ategerezwa kunezerwa yuko abona koperative irikiratera imbere mugabo ntanezerwe yuko abona hari ibyo weza gukura muri koperative nyenicubahira avuze ati tuzohamagara abantu bose bafite ingabire bafite icyo berekanye tugire umunsi mukuru wabo n'abafite amakoperative nabo nyine yateye imbere nabo nyine tubafate nk'abahizi abandi baze kubigirako
zoguru zoguru zo muri komine Mukaza mwenimu wabanyo kwa komine Mukaza iri kirasha mwani mwabibonye umwotsi uri kuraduga muri komine Mukaza ingorane komine Mukaza karitiye Mutanga yakuwa murongo w'igisagara cya Bujumbura mwicara ibibazo byose muri komine Mukaza bitori nk'ishu
bomenya ko inama mpanuza jambo ya komine Mukaza yaheruka kwandikira umukuru w'igisagara cya Bujumbura imutura amakenga ifise kukutumvikana kwa Musitanteri yarongoye iyo komine ahafata ingingo atabagishije inama aha abatanga nk'akarore ku migambi itatu yari kurangurwa mu kigega Phonic aho wewe yahisemwo kwagura ivuriro ryo kumugoboka uburigiye gusenyuka
arakenuye Di Claude ninahazwe tubandanye twabateguriye mu gisata c'ubutungane urongoye parke ya Rutana hamwe n'uwahora arongoye igendereza muri iyo ntara bariko barakurikiranwa n'ubutungane bwo muri iyo ntara umushikiriza manza wa Republika mu ntara ya Rutana akurikiranwa kucaca kudatabara umuntu ari mu kaga mu gihe Pepin Habimana yahora arongoye igendereza akurikiranwa kucaca guhohotera umudandaza ari nawe bivugwa ko atatabawe n'uwarongoye parke ya Rutana hari mu kwezi kwa cenda umwaka uheze idonido na Valeri Mucho
nkuko bivugwa na bamwe mu begereye iyo dosiye urongoye parke ya Rutana hamwe na Pepe Habimana yahora arongoye igendereza muri iyo ntara bararengutse muri sentare isubiramo imanza ya Makamba kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 2050 procureur wa Rutana akaba yarengutse akurikiranwa ku caha cyo kudatabara umuntu ari mu kaga Pepe Habimana nawe ku caha cyo guhohotera umudandaza azwi ku izina rya George Nisubire ari nawe bivugwa ko atatabawe n'uwo yararongoye parke ya Rutana hari mu kwezi kw'icenda umwaka uheze uwo yararongoye parke ya Rutana ngo akaba yoba yaranabwiwe n'abamukurira gukora dosiye ya Pepe Habimana kuri ico caha cakozwe ariko ntiyabikora ari naco caha akurikiranwako inkomoko y'iryohoterwa rya George Nisubire akaba yafashwe na Pepe Habimana ariko agerageza gutabariza umudandaza mugenzi we ngaho mu Rutana uwo nawe akaba yari yarapfunzwe na Pepe Habimana muhiriwe kitegeko rya buramatari wa Rutana Olivier Nibitanga ariko George Nisubire ntiyagize amahigwe ngo ubutumwa bugufi yandikiye Niyongabo Alexi batazira kabisi bwaguye muri telefone yiwe mu gihe yari ifiswe n'uwarongoye igendereza Pepe Habimana uwo nawe yaciye yihutira kumuta muri yompi amushikanye acatangura kumuhohotera umbere akabagenda yishimikije igiti bita Bekiye igihohoterwa mbere ngo rikaba ryabaye buramatari wa Rutana Olivier Nibitanga arorera narijya abo badandaza bose bari bafitaniye amatati n'abo babiri Olivier Nibitanga na Pepe Habimana Pepe Habimana mbere akaba yahavuye aca atakaza ikibanza cyo kurongora igendereza muri iyo ntara inyuma y'igihohoterwa rya George Nisubire urubanza rukaba rwavuye gungururizwa kurindi sango kumvo itaramenyekana
arakoze na Valerie Muco mu gusozera aya makuru dukubitire muri Tanzania imyidogo ni myinshi mu mpunzi z'abarundi bari nyarugusu mu gihugu cha Tanzania iyo myidogo ikabifatiye kwipakirwa y'imiti yose yo muri farmasi yo ngaho mu ikambi ikaba yapakiwe n'abapolisi bafadikanije n'abajejwe intwaro aho nyene nyarugusu hari ku munsi wa kabiri w'indwi nyene iyo farmasi akaba yari impunzi y'umurundi nawe nyene akaba yaciye atwagwa n'igipolisi ubu akaba atawuzi yo yatwawe izo mpunzi zikavuga ko iyo farmasi yahora ibafasha ku imiti mu gihe yabuze kuyandi mavuriro ni inkuru ya Pierre Gahungu
abo barundi bavuga ko imiti yose yapakiwe n'igipolisi kifatikanije n'abajejwe intwaro nayo nyine farumasi n'umukozi wiwe batwagwa ahantu hataramenyekana umviriza umwe muri izo mpunzi
imodoka yo muri MTI hamwe n'imodoka y'igipolisi n'abagendera ku pikipiki bakora mu biro kwa Makazi aho bashyize baza ku kuri farumasi yo mu zina y'icyenda y'uwitwa Charles aho bashoboye kunyaga imiti yose arapakira imodoka iruzura arabijyana aho bagiye batwaye imbere n'abantu harimwo uyo Charles nyene gushika n'ubu ntituzi ibyiwe ngo bimeze gute hanyuma rero iyo miti yose nta kintu na kimwe bashobora kumusigira
ikibababaje gusumba ngo ni uko iyo farumasi yahora ifasha kuronka imiti mu gihe yabuze mu yandi mavuriro ari ngaho i Nyarugusu
twebwe rero ni ukuri nk'inkonzi byaratubabagiriye kuko iyo farumasi yari idufashije cyane baba abakogomani baza bakahivuriza baba abarundi bagenda bakahivuriza hagira igihe aho ibitaro bibura imiti ugasanga abantu ariko baravugwa ugasanga n'ibipimo ku bitaro bafise ntibiri ko biratora indwara zimwe zimwe bakubwira ngo iyi ndwara twayibuze iyi malariya twayibuze usanga bigoye gusohoka ikambi mugabo iyi farumasi y'ubu Charles bari bafise ibipimo byashobora kubona indwara
uruganda rwa radiyo Inzamba agateka kawe ntitwashoboye kuronka Siyasa Manjenje arongoye ikambi ya Nyarugusu kugira ngo avuge icatumye iyo miti itwagwa telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba
arakoze Pierre Gahungu nuno ngaha duciye dusozerera ayo twari ko turabashikiriza mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye siyenje imbere nayo bashikirije ndabifurije ibihe byiza iwanyu naho ubutaha.